Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije ngiye kubashikiriza amakuru. Ikaze mwese muri aya makuru yo kurisa. Mu Burundi umukobwa akomoka mu bwoko bw'abatwa yemeje gukangurira abatwa gukunda ishuri no kwiga.
Nashobora gutanga amakaye ku bana b'abatwa kugira ngo ashobore kubafasha mu kubahimiriza mu kubereka akamaro k'ishuri yuko byose bihera mu bwenge tuba dukura ku ishuri.
Uyo ni Uwera Ricky Tricia ari mu mwaka wa kabiri muri kaminuza i Bujumbura. Muri Amerika abapolisi amajana n'amajana n'abajejwe intwaro y'igisagara cha Louisiana cyo muri leta mena iri muri aruko gushira ubuseruko bw'igihugu barabandanya kurondera umugabo afite imyaka 40 ngo bamute mu mvuto. Ishyirahamwe mpuzamakungu ni kuri uyu wa gatanu ryatangaje ko ritewe impungenge n'uko impande zombi mu ntambara hagati ya Israeli n'umurwi Hamas ziriko zirakora ibyaha byo mu ngwano. Aya makuru yose hamwe n'ayandi twabateguriye ntiyagira umuja ni mukanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi ishyirahamwe mpuzamakungu ni kuri uyu wa gatanu yatangaje ko ritewe impungenge n'uko impande zombi mu ntambara hagati ya Israeli n'umurwi Hamas ziriko zirakora ibyaha byo mu ngwano. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka ka muntu vyatanze akarorero k'abantu bimugwa ku gahato bahanwe ikivunga hamwe n'abagirwa imbohe mu gihingwano ibandanya ku munsi ugira wa 21. Umuvugizi w'ivyo biro Ravina Shamdasani yabwiye abamenyeshamakuru i Geneve mu Swisse ko batewe impungenge n'uko ivyaha vyo mu ngwano biriko birakogwa hamwe no guhana ikivunga abanyagihugu baba mu ntara ya Gaza bivuye ku bitero avuga ko bigayitse cyane mu gihe Hamas wakoze. Avuga ko ivyo bitero navyo nyene ari ivyaha vyo mu ngwano. Uwo muvugizi Ravina Shamdasani yatangaje ko sentare yigenga ariyo izobifise ububasha bufatiye ku mategeko bwo kuvuga niba ivyaha vyo mu ngwano vyarakozwe. Shamdasani yatangaje ko abanyagihugu bariko barasinzikara bikomeye mu ntara ya Gaza. Yavuze ko bugaraniwe muri iyo ntara kandi bariko bahanwa ikivunga. Shamdasani yavuze ko guhana abantu ikivunga ari icyaha cyo mu ngwano. Kubwiwe Israeli itegerezwa guhagarika idatevye guhana ikivunga abanyagihugu bose baba mu ntara ya Gaza. Umuvugizi w'ibiro by'ishyirahamwe onibijejwe agateka ka muntu Ravina Shamdasani yatangaje ko ibitero bidatora imigwi yitwaje ibigwanisho y'Abanyapalestina yakoze harimwo ibitero vy'amarokete muri Israel bitegerezwa guhagarara bidatevye kandi atabibanje gusabwa. Yamenyesheje ko abasivile bose bagizwe imbohe bategerezwa kurekugwa. Shamdasani yavuze ko kugira abantu imbohe navyo nyene ari cyaco mu ngwano.
Urakoze Fidel Humurgu ya waganga mngi na makamyo atuwa infashanyo vijinji muntaragaza kuru yu wagatanu michie irafa mumisiri. Ni nguru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeni Mukanguzi.
Umuyobozi w'umunye Palestina yagize ati mu gitondo cyo kuri wa gatanu intumwa zo mu buvuzi zigizwe n'abaganga b'abanyamahanga 10 hongeyeho amakamyo 10 binjiye mu ntara ya Gaza baciye ku butaka Irafa batwaye amazi ibiribwa n'imiti. Ibyo bitumye umubare w'amakamyo uba 88 gusa amaze kwinjira kuva intambara itangiye. Imishyikirano yarimo kuba na Israeli kugira ngo izindi mfashanyo zibashe kugera muri Gaza. Lynn Hastings umuhuza bikorwa wa ONU ku butaka bw'abanyepalestina bwigaruriwe yabivugiye mu nama n'abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi. Ntacyari cyumvikanwaho ku bijyanye no kugeza lisansi muri Gaza kandi ishami rya ONU ryita ku mpunzi z'abanyepalestina ryavuze ko ibara rya lisansi riteje ibibazo bikomeye ku bikorwa byo kurengera ubuzima muri iyo ntara. Ibiro bya ONU bishinzwe ubutabazi kuri wa gatanu byavuze ko ibitaro 12 byamaze gufunga imiryango. Ni ukuvuga kimwe cya gatatu kibiri mu ntara ya Gaza byose hamwe byarafunzwe kubera gusenyuka cyangwa kubura lisansi. Ibindi byahindutsemo amacumbi ku bantu 12,000 bataye ingo zabo kubera umutekano muke waturutse ku mabombe. Richard Peckercon w'ishami rya ONU ryita ku buzima w'Emesi yatanze ishusho y'abarwayi babagirwa mu birongozi by'ibitaro nta kinya nta bikoresho byo mu buvuzi byibwe mu makamyo yarabigemuye. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Yeruzalemu yavuze ko abaganga mu buzima bwabo batigeze babona ibintu nk'ibyo barimo kubona ubu.
Ibiro vya Perezida wa Amerika Maison Blanche ku munsi wa kane vyaratangaje ko igisirikare c'Uburusiya kiriko cica inteko zacu zidakurikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano muri Ukraine. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
John Kirby, umuvugizi mu biro vya Perezida Maison Blanche ku bibazo bijanye n'umutekano w'igihugu, yabwiye abamenyeshamakuru ko bafise amakuru ko igisirikare c'Uburusiya cisha inteko zacu zanse gukurikiza amabwirizwa. Kirby yavuze ko bafise kandi amakuru ko abasirikare bakuru b'Uburusiya bariko bagabisha kwica abasirikare batari bake hamwe bahunga ibitero vya za muzinga vya Ukraine. Kirby yatangaje ko iyo ari nyifato y'ibunyamaswa. Ambasade y'Uburusiya i Washington ntiyishuye uno nyene ubutumwa bwa email ijwi rya Amerika ryayandikiye risaba kugira icyo ivuze kuri ivyo birego. Inteko za Ukraine n'iz'Uburusiya ziriko zigwanira igisagara cya Avdiivka kiri mu ntara ya Donetsk kuva hagati muri uku kwezi kw'icumi. Abategetsi ba Ukraine batangaje ko icyo gisagara cacitse ubunywenywe kubera ibitero by'amabombo Urusiya bwahakoreye. Yamara mu bihe bya vuba inteko z'Uburusiya zaranse gutera ibirindiro by'inteko za Ukraine kubera zatakaje abasirikare benshi cyane. Umuvugizi w'igisirikare cya Ukraine niwe yatangaje iyo nkuru. Yongeye avuga ko zimwe mu nteko z'Uburusiya zari zagumutse.
Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Barakoze bagenzi bacu Jeanne Mukankusi na Fidele Niyongabo bayadushikirije. Tubibutse ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika isanzwe i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mukurikire kandi ibiganiro vyacu no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mukanya rero amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Amakuru tuyatangurire ku bwicanyi bwabaye mu gisagara cyo muri Amerika mu ntara ya Maine muri leta ya Maine. Hano rero muri Amerika abapolisi amajana n'amajana n'abajejwe intwaro mu gisagara cya Lewiston cyo muri leta ya Maine iri mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu barabandanya kurondera umugabo w'imyaka 40 bemeza ko ari we yakoze igitero cy'inkoho cyahitanye abantu 18 ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu. Mugenzi wacu Diane Nazwe yavuganye na Filemon Dushimire umurundi yanonosoye iby'amategeko akaba n'umuhinga mu bya politiki. Filemon aba muri Lewiston atangura avuga icuka kihari.
Colonel William Ross atwara polisi yo muri leta ya Maine yavuze ko Robert Card yagavye ico gitero ateye ubwoba kandi ashobora kuba gifise ibirwanisho bicira umuriro. Yasavye abo mubona bose guhamagara abajeje umutekano ha guhangana nawe. Ejo kuwa kane abajeje umutekano wo muri leta ya Maine n'intwaro bavuze ko biriwe baragenzura umuhana w'umwe mu baryango ba Robert Card uri mu gisagara ca Lewiston. Nta vyinshi igipolisi cavuze kuri uwo muhana. Mu gihe abajeje intwaro mu gisagara ca Lewiston bategetse ko amashure yugarwa, imwe mu mirimo yabaye irahagarara, ibanza bihuriramwo abantu benshi birugagwa. Polisi ya Amerika ikavuga ko Robert yagirizwe igitero co ku munsi wa gatatu muri Lewiston ari mu murwi w'abasirikare Amerika ikora ko rukamvye. Ku munsi wa gatatu mwijoro twibutse ko yagiye mu bibanza bibiri birimwo ubunwero yirara mu bo ahasanze abamijaguramwo amasasu. Polisi ya Amerika ikabandanya ivuga ko afise ikibazo cyo mu mutwe. Muri 18 bahitanywe n'amasasu yo mugabo w'imyaka 40, 10 ntibarashobora kumenyekana imyidondoro yabo. President wa Amerika Joe Biden yasavye ko amabendera yo ku biro vyiwe White House aduzwa kugera hagati mu ntumbero yo kunamira baguye mu gitero cyo mu gisagara ca Lewiston. Yagize ati: "Muri aka kaga kiyongeye kuyandi mabisha adaharugwa, ndasavye ko abashinga amateka ba Republikani buzuza inshingano zabo bagakingira abanyagihugu ba Amerika. Dukwiye gukorera hamwe kugira ngo haboneke itegeko rigenzura neza uburenganzira bwo gutunga impoho." Biden yongeye agira ati: "Abanyamerika ubu bagenda n'ubwoba nihahamuka kubera ibitero." Umushinga amateka Gerard Golden wo muri leta ya Maine nawe nyene yasavye bagenzi biwe gusubira kugenzura amategeko y'itungwa ry'ibigwanisho. Mike Johnson ku munsi wiwe wa mbere w'akazi nk'umukuru w'inamashinga amateka ya Amerika nawe yagize ati: "Iki ni gihe cy'umwijima muri Amerika. Ibisabisho nivyo bikenewe mu bihe nk'ibi. Dukwiye gusenga shetani gatsindwa, urugomo rugahagarara." Mike Johnson umukirisu atsimbataye ku mateka y'ivya kera yirinza ariko kugira ico avuze ku kibazo cyo kumenya nimba ashigikiye ko amategeko agenga ivyitungwa ry'inkoho asubigwamwo. Itegeko shingiro rya Amerika riratomora ko ugutunga inkoho ari uburenganzira bw'umunyagihugu wa Amerika. Hari abakomeje gusaba yamara ko amategeko agenga ivy'ibigwanisho asubigwamo.
Urakoze Diane, nkuko muvyumvise ikiganiro mugenzi wacu Diane Nazwe yagiranye na giranye na Filemo Dushimire turakibashikiriza mu makuru yacu yo mu masaha ari imbere. Reka rero dukubitire mu Burundi mu Kirundo muri komine Gitobe hari umukobwa ava mu bwoko bw'abatwa yiyemeje gukangurira abatwa gukunda amashure. Uwera Ricky Tricia ari mu mwaka wa kabiri muri kaminuza mu gisagara ca Bujumbura avuga kandi ko afise umugambi wo kwigisha abatwa kubumba hakoreshejwe ubuhinga bwa none kugira ngo bashobore kwiteza imbere. Niwe yatowe kandi nka Miss Populaire wa 2023 mu Burundi, ni ukuvuga mukobwa yashimwe na benshi. Mugenzi wacu rero Venuste Shimimana yaganiriye nawe atangura amubwira izo yakoze muri amezi ane arangiye.
Murakoze cyane
Tricia, umaze amezi hafi ane uri Miss Popularity wa 2023. Kuva wa Miss Popularity uwo mwanya umaze kukugeza kuki?
Bavuga yuko kuvaho maze gutorwa nkaba Miss Popularity 2023 mu Burundi, nkuko umwaka mushasha w'ishuri wari wegereje mu kwicenda, rero niho nacanza ndagenda mu makampanye ahantu hatandukanye mu ntara zitandukanye. Nashobora gutanga amakaye kuyo mba naronse, hariyo n'ahandi nashobora kugenda njanye n'ayandi mashirahamwe bagiye gutanga amakaye ku bana b'abatwa hanini kugira ngo shobore kubafasha mu kubahimiriza mu kubereka akamaro k'ishuri yuko byose bihera mu bwenge tuba dukura ku ishuri.
Iyo wagiye kubasura mu ntara zitandukanye mu bwoko bw'abatwa umuryango ukomokamo, wowe wiga kaminuza, bakubona mu iki, bakubona bate?
Ubwa mbere bakimbona baranga kubyemera, baranga kubyemera yuko noba ndi umuryango w'abatwa, kuko bavuga ati twebwe uko tuba tuzi ati ntitwashobora kugera hiyo, ariko najemba nagiye nyine kugira ngo mvuguruze ibyo nyine baba biyumvira, bamaze kubidondora bakaryoherwa bakumva nabo nyine baciye bagira intege zo kubandanya biga, zo kubandanya biyumvira kure kugira ngo bashobore gushika kure nabo nyine, bakumva yuko iterambere naryo nabo nyine bibaraba.
Ariko se wowe wabishoboye ute? Niki cyagukundishije kwiga ndetse kugeza nubwo wiyemeza kujya muri kaminuza?
Novuga yuko nk'icabineye niga nuko nsanzwe mfise ababyeyi bize, rero kujya umubyeyi warize na ubuzi yuko umwana avutse akuje utegeza kumujana ku ishuri, hama ndiga amashuri mato mato ndabandanya kwisumbuye kugeza aho rero ubu ngeze muri kaminuza.
Wirarikitrisha, ujya mu irushanwa rya Miss Burundi, twibutse wari ujyanye uhe mugambi?
Ngiye mu ihiganwa rya Miss Burundi, natonye umugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba.
Badusobanurire neza ni ibiki muzajya muhingura?
Mu bisanzwe ino mu Burundi dusanzwe tubumba inkono zisanzwe dutekeramo n'imbabura dutekesha ko tukabumba, kandi inkono zirimo inkono zito zito n'inkono zinini zinini, aho dushobora no kubumba icyo twita intango, badushyiramo amazi tukabumba n'ibikombe n'amasahani kuri bamwe bamwe. Rero muri ibyo nk'uko guhingura muri uwo mugambi wo guhingura mu buryo bwa none ibikozwe mu ibumba, ni ibyo nyine dusanzwe tubumba ibyo mejeje kuvuga. Rero nshaka yuko dushobora kubikora tukabishyiramo akandi kantu k'akabirya karenze uko twahora tubikora bisanzwe. Hama ku kijyanye n'uko guhingura dushaka, birasaba amamashini kandi birasaba n'abantu ubwabo babahinga bashobora kutuzanira akantu kakabijya.
Nicyo ukora, nicyo uzakora mu mugambi ufite wo kugira ngo ukangurira umuryango wawe kwiga no kwiteza imbere?
Mudo negekanya gukora nuko noze ndafasha n'abana ijana bakaja ku ishuri, tukabafashisha mu kubaha ibikoresho byo ku ishuri, harakenerwa amakaye, ibirato, ishakoshi, ibyo byose ko twashobora kubibafashamo kugira ngo bashobore kuja ku ishuri. Tukaraba yuko kandi twashobora no gufasha n'imiryango 150 kugira ngo ishobore kuronka nimba ari ibitungwa byo korora nk'inkwavu cyangwa ingurube, kubera ari byo tuzi ino bikunda kugwira n'ingoga iyo byitwararitse, no kubigisha uko boza barakorera hamwe aho iyo ndiko mvuga ababyeyi babo kugira ngo bashobore kuronka aho bakura uburyo bwo kwibeshaho mu buzima bwa minsi yose, hama abana bakajya ku ishuri batitwaje yuko muhira boba baraye badafunguye cyane yuko nyine muhira ubuzima bwaho bwoba bugoye.
Wera Ricky Tricia, nanjye ndagushimye kubwa aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika ya Samyanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Amerika ifite imigambi myinshi y'inyigisho igenera abatandukanye barimo abakomoka ku mugabane wa Afrika. Muri iyo migambi harimo nk'uwitwa Hubert Humphrey Fellowship Program ukarishiriza ubumenyi bari mu ngero zitandukanye z'ubuzima. Mugenzi wacu Diane Nazwe yaratumiye muri studio zo muri Amerika za Amerika, niho ku bwayo Jimmy umurundi ariko akurikirana inyigisho zica muri uyu mugambi muri kaminuza ya leta ya Michigan. Amusigurira iby'uwo mugambi n'indi itandukanye amaze kwitabira biciye mu buserukizi bwa Amerika mu Burundi.
Ni programa iraba cyane aba professionnel cyane abantu bamaze kugira ego bari mu buzi bashobora kuba bakorera leta bikorera cyane bafise ibintu batanguje hama bafise imyaka 5 kuduga y'uburambe mu kazi. Hama rero abo bantu bakaba ari babandi bakeneye kukurahurirwa ubumenyi cyane kongerereza ku byo bafise kugira ngo bishobore kubatuma bashobora gukora neza ibikorwa basanzwe bariko barakora. Muri uwo mugambi rero hariho ama university 13 bivanye n'inyigisho atanga. Nk'ubunye nkajewe kuri Michigan State University abariyo turi 12 dusanzwe dukorera cyane mu bijanye na development communautaire
cyangwa gufasha
iby'iterambere mu kibano hamwe kandi n'ibijanye na human resources. Hariho nk'ukora muri poste ya Pakistan abantu gasangana baraba ibijanye n'abakozi mu ma clinique uko abantu gasanga barongo ya ma organisation ariko bakabifuza kuronka ubwo bumenyi buri pratique cyane kugira ngo bashobore ko
hanyuma inyigisho zanyu zimara igihe kingana gute?
Zimara hagati ya mezi 10 na mezi 18.
Utoranywa ibujumbura canke urandika ukandikira iyo University ya Michigan ugira gute kugira ngo bagutore?
Ni kuri internet iyo ama application asohotse ibuguruye ku mbuga ngurukana bumenyi kuri Twitter, kuri Facebook hose urashobora kurondera uwo mugambi Humphrey Fellowship Program ahuri hose. Nturinda kuja muri ambassade, nturinda kuja hehe, wewe ugacutegura application yawe ama ugakomplete ibibazo bakubaza ukishura ni ibibazo vyinshi hama
uvyishura mu cyongereza
uhejeje kurungika niho rero mu nyuma baza gutora.
Turaza kubigaruka ku shutse ubwira batora bisunze iki imyaka ningahe we mutamakazi wa 60 araza canke n'abakiri bato nka Jimmy gusa, ariko imbere ko mbaza utwo tubaza ureka mbanze nakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika bashaka kukubaza. Nadia umbare ko dufise Prudent uratwumva? Uherega
kumva kabisa ndigoma muri DRC muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Nshaka kumubaza ngo natwe muri urubyiruko rw'ino muri Kongo natwe badufashije kugira natwe tujye turaprofita kuri izo nyigisho kuko natwe turabikeneye cyane natwe kugira turebe hari icyo byatumarira.
Bo bafashe iki bande ba Jimmy canke ushaka kumenya ingene bigenda kugira ngo uronke izo nyigisho.
Eh, bivyo nashaka kubaza bigendaga gute kugira umuntu nawe yaruhize nyigisho. Kugira natwe tuzigire.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza ngahigoma.
Namwe murakoze cyane kabisa.
Jimmy, ako kabazo warumaze kukishura sinzi ko ari cyo kindi ushima kukavuga ko?
Icyo ndakavuga ko nuko umuntu wese ari karatwumviriza yumva yuko by'ukuri yifuza kurahura ubumenyi biciye muri uyu mugambi cyangwa no mu yindi migambi myinshi nshobora kuza gushikako, nagira umwete akoresha internet neza. Mu gihe baba buguruye barabimenyeshwa nko mu American Corner hariho US Embassy irafisi byo bita American Spaces.
Nibiki byo?
American Spaces novuga yuko ni nk'ibigo byegamiye ambasade bararonswayo inyigisho amanama atandukanye. Nk'ibujumbura hoho hariho ikiri muri campus Kamenge aho hari n'amamashini. Kuburyo ari opportunité kanaka ukeneye nk'iyi uragenda ugategura application yawe neza cyane ni imashini internet byose barabigufashamwo kubuntu.
Twakiri na Gula ku bindi murongo wa telefone. Gula ikaze ku ishuri rya America.
Ego jendi mu Burundi.
Akabazo kawe kwa Jimmy twagutumiriye.
Ego ego bakoze cyane. Bwana Jimmy ndagize mwiriwe.
Mwiriwe cyane.
Ego jewe ikibazo cyanze ni kimwe, turumva yuko urumwe mu batoye nk'indongozi ngaha mu Burundi kugira ngo uje gukurikirana inyigisho za Humphrey Program Fellowship. Ega kutubona yuko hariho ikibazo cyane cyane uba kugira ngo mu gihugu cyacu cerekane na fit intelligence abantu baronka ama okazio nk'ayi wawe bakajya kwiga ariko mu nyuma ntibazara kugufasha igihugu cyabaramuye cyane abaronkeje iyo opportunity. Wowe ibyo ubivuga ku iki? Hama ikibazo kigira kati turumva yuko kuri kurakorekana kuri programme yerekeye iterambere rirama. Mbega iterambere rirama twoyiha insiguro iyahe kugwaruka yaba mu Burundi eka no muri Afrika yose muri rusange?
Ego murakoze cyane Guilain. Icyo mvuga ku bijyanye na fuit d'intelligence cyangwa fuit des intellectuels, burya kenshi umuntu agira imbono ni kimwe natangura imbono yiwe mu myaka itanu mu myaka cumi. Birababaje cyane yuko hariho abantu benshi cyane bashobora kuronka ano mahigwe hama mu nyuma bagaca bahitamo kudasubira mu bihugu. Ntahura yuko ari cya gicapo nk'ubunyejewe mu gihugu cy'u Burundi. Hariho ibyo ndiko ndakora, hari ishyirahamwe ndongo yaro n'ibindi bintu ndiko ndakora. Ariko nama nibaza nti mu myaka itatu zoba tugeze hehe, mu myaka itanu zoba tugeze hehe kubandanya. Hama kandi mugabo uza gusanga uwundi juno munsi niyumvira abantu, niyumvira abo turiko turafashaje, niyumvira imigambi yo development ndiko ndakora mu gihugu, niyumvira karere region de Grand Lac ndiko ndakorera mu cyane. Ariko kandi hariho nabandi uza gusanga baronse amahigwe nibyo barabishoboye. Hama mu nyuma gatusanga kubwimvukana aka personnel canke izindi mvu ahisemmo kudasubira mu gihugu.
Gila niwaza ko atomoke?
Ego natomoke mu gacha kabiri
nyakenyishuye.
Ego ikijanye n'iterambere rirama nkugwaruka ico numva nokangurira ugwaruka cyane ni kwihuda canke ukwifatanya ku migambi y'iterambere rirama ivyo bita MODD canke Sustainable Development Goals. Hama mu bihugu byacu bitandukanye haba mu Rwanda mu Burundi uza gusanga na leta ibifise imigambi kanaka da ivuye canke ivoma kuri iyo migambi iba yatanzwe na Nations Unies cyo kimwe na ntuzeye na Union Africaine muri ivyo vyigwa. Aho rero niho twebwe nk'ugwaruka duca tugerageza natwe kwitora kuko aba barongoye ibihugu abari muri Nations Unies muri izo namba baravuga bati turifuza isi igeze kuri no rugero kanaka. Rero natwe nk'ugwaruka rukabiye bisaba yuko turaba tukavuga ati muri kino kintu muri zino priorite mu Burundi, Uburundi bwashize imbere ni cahe ikintu nanje noshobora gukora. Hama mu nyuma tugashobora gukora uko onye kuko tutari ko turakora uko uza gusanga uri kurakora ibintu ataho bifatiye.
Gira wakoze kugumana natwe umunsi mwiza.
Ego murakoze cyane, murakoze no kuduha umutumire nk'ubona cyane ko ari ibibazo byerekeye ugwaruka.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika ugwaruka tubashira hejuru cyane nk'uko bavuga mu mvugo y'ugwaruka. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Ubasango uratwumva?
Ego ndawumva.
Akora akazina kawe cyangwa nako witazira?
Izina ryanjye ni Nibitunga Benjamin.
Reka tukwite Ubasango. Wanditse Ubasonga, Ubasango. Mbasuga, yeah. Atlantala, amazina kwari menshi. Alcantala. Ni twinshi two tuzina tw'ubuhitsi.
Bo, ipanye naho nagenda cyo ku mashuri, ariyo aho asakwanye kizini ri ahandi ryo cyo nayafatanye.
Kandi ngo abana bagira amazina batazira ku mashuri kenshi usanga ari abaguruguru.
Bo.
bivana no tuntu ushobora gukorera abanyeshure hamwe ugasanga gashika
akabazo kawe rero kwa Jimmy twagutumiriye mwubanze tubwira aho uri nimba ta kibazo biguteye
yego umwanya ndi mu gisagara cha Bujumbura ariko mvuka mu ntara ya Gitega
akabazo kawe Jimmy twa mukuzanisha
reka mbaenda muramutse mutumire
murakoze cyane Benjamin
ama ikibazo cyanje cya mbere nagomba kubanza kubaza umutumire mbega kugira ngo ugwaruka batogwe mwizo nama zibari impuzo makungu hasabiki baba barabiye kubiki ikibazo cya kabiri nagomba maze mbega muri Amerika inzego zoba zikora gute nk'umuntu wo mu Burundi abashitariya yitabye mwizo nama impuzo makungu bamufata gute hari ibintu byinshi bashobora kumworohereza nk'umwe n'igihugu wo muri Amerika nyene mu ariko arakora ibyo bintu
urakoze cyane Obasa Obasongo
namwe murakoze
ngira umunsi mwiza yego ishuti tubazo twa Obasongo ariwe Benjamin
ego ego cyane kugira batogwe barabiki ubwa mbere nk'uko nabisiguye ni wewe wiyandikisha hama uhejeje kwiyandikisha ukahakabaho rero iryo hikanwa bakaraba haba abo muri Washington abo muntu zeye mu Burundi munyuma bikagaruka kandi Washington barabiki baraba wewe ico wazanye kumeza byose ni wewe si izina si ahuva si ntara subwoko si biki ni ico uri kuramara mu gihugu nico uri kuramara nico werekanye ushoboye uri kuramara rero ico nico baraba hama kandi kindi naco ndanahumurize abantu hariho nabavuga bati none katacongereza kinini ya cyane tuba tuzi bigenda gute muri iyo programa bamaze kukugomwa bakabona byukuri yuko hari ico uri kurakora hari n'igihe banakwemerera yuko uza imbere ya mezi atandatu donc ukaza amezi abiri donc nko mu kwa gatandatu program itangura mu 8 kugira ngo bashobore kubandanya bagukarahiriza ubumenyi kugira ngo ushobore kuja ku rugero donc rumwe nabandi ushobore basi omwe ku kwiadapta bikoroheye cyane rero na bariere nimwe ihaba ku mujene asanzwe ari dynamique aba ariko arakora
ari akabazo utarishura kuri Obasongo
ego ngo America inzego zikora gute bagufata gute nkiyo uri mu rundu waje muri bino bikogwa barakorohereza manze nshikirize yuko uva mu gihugu cy'u Burundi canke ahuri hose bamaze kuguha visa bamaze kubona yuko abagutumiye abaza kukwakira ibyo bintu byose ntibashobora kukurekura byukuri batabona yuko ibintu ujemmo ari ibintu donc bitonze ku rutonde rwiza hama mu nyuma uko bica bikurikirana rero ushitse ababa bagutumiye baragufasha hama kandi cha kabiri naco urumva ubufisi byange ibyangombwa bikwemerera cyane kuba mu kiringo kanaka uba wasavye toke muri kino gihugu rero nkaje nta munsi nimwe turahura na police ngimbazi 2002 mbandi muri iyo programa hama abantumiye abadukurikana muri no programa baradufasha cyane bakatwereka ukora uku ibinye bigenda uku kandi biya nasanze n'abanyamerika aho ngeza harimo abantu benshi beza cyane bakwitaho hamakana abarundi canke abari aba bavuye mu gihugu canke abanyafrika iyo muhuye mukaramukanya ari mu giswahili mu kirundi mu kinyarwanda byukuri wa muvukano ucawongera ukagaragara ukabona nyene bariko bakwitaho
turagushimiye Diane Nazwe no mutumire wawe mu kanya turasozera ibiganiro byo kuri isaha ariko reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru twabwiye ko umurwi wabaganga hamwe n'amakamyo atwaye imfashanyo byinjiye mu ntaragaza kuri uyu munsi wa gatanu biciye irafa mu Misiri twabwiye kandi kwishyira mu mpuzamakungu kuri uyu wa gatanu byatangaje ko bitewe impungenge n'uko impande zombi mu ntambara hagati ya Israeli n'umurwi Hamas ziriko zirakora ibyaha byo mu ngwano iyindi nkuru twabwiye n'uko ibiro vya perezida wa Amerika Maison Blanche ku munsi wa kane yatangaje ko igisirikare cy'u Rusiya kiriko cica inteko zacu zidakurikiza amabwirizwa ajanye n'ingwano muri Ukraine mu makuru ayandi avugwa muri Amerika twabwiye kandi navuga mu Burundi twabwiye ko mu Burundi mu Kirundo muri komine Gitobe hari umukobwa ava mu bwoko bw'abatwa yiyemeje gukangurira abatwa gukunda amashuri Jati mwese mwaduteza matwi ibiganiro byacu byo kuri isaha bigaruka ingaha turashimiye Cornelius engineer afashe munga bw'ivyuma tukadushimira Nadia Taha yadufashije kwigiranya ikiganiro cyo munsi turabashimiye mwese rero turabifurije kandi amahoro n'umugoroba mwiza aho muri hose.